basoko bacimbwa ari bati witonza nirinoze ya tefye mugabo byashobotse twabyakiriye neza na kajyo keza turose uko shobora natwe gukora politike ku mugaragaro natabunda umuntu adahura n'ubundi ngo amwagirize inama zitazwi n'amategeko nkuko byari bihitiye tukibaza rero yuko kizoba n'ikintu cyiza ku matora yimirije y'2020 ko twashobora kugera ko hashobora kubaho ihiganwa hagati y'imigabo.
Ubwo ruhusha bivuze ko birangiye ubunye mugiye gukora ku mugaragaro cyangwa hariho ibindi bica bikurikira imbere y'uko gukora ku mugaragaro bitangura?
Oya, nta bindi. Iyo bamaze gusinya ijya ngingo no kuvuga bamwise ubwo burenganzira mutangura gukora, abasigaye ahacu kwitunganya twebwe nyine ubwacu nayo ubundi tukeneye gukora inama no kubimenyesha ubutegetsi kugira ngo bafate ingingo zibereye mu bijyanye n'umutekano cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyaba gikenewe. Nta kindi kintu budusabwa.
Hama ibyo tubona ni uko umugambi wanyu ko mwari mwarawiyumviriye rigitangura izina ryahindutse, nibyo byoba byarabaye inzitizi kugira ngo ntimushobore guhabwa urwo ruhushya rwo gukora?
Yego, nko mubizi ibwirizwa rigiye n'imigambwe byarahinduwe, hanyuma rero barashyiramo ingingo ya 27 ivuga rero yuko hariho ibintu bimwe bimwe bitemerwa abantu imigambo yo kwitiranwa cyangwa yogira ibimenyetso bisa. Twebwe rero kiriya gihe mubona ko twari twatwifuje gushinga umugambwe tuwita Front National pour la Liberté FNL Amizero y'Abarundi, bisunze iyo ngingo bashaka bacoya iyindi migambo yitwa FNL n'ibindi bintu hamwe n'ibyo. Twe twavuze tuti icyo nicyo ikibazo gikura kuri iyo FNL mbwa n'ubundi ngo hari abace baca kuvuga yuko nabo ngo nimba ari mu ndirimbo zabo nimba ari mu byiyumviro byabo ko bavuzemo icyo kintu ngo Amizero y'Abarundi, nanjye turavuga tuti iyo si ngorane, igikuru ni uko tworonka urubuga dukorerako hanyuma turumvikana n'abo dusangiye ibikorwa. Dutanga rero iryo zina rishyashya rya Congrès National pour la Liberté, dosiye barayiga barabona yuko atantambamye ihari twitwa gutyo. Uyu munsi rero batwemereye yuko rero dushobora gukora ku mugaragaro twitwa Congrès National pour la Liberté. Nizera rero yuko ubu kuva bashyize ku igikumu turafite ubwo burenganzira yuko dushobora gukora ibikorwa byacu atawe ukibaguze.
Congrès National pour la Liberté n'umugambwe mutegekanya ko ushobora kuja munani nka Mizero y'Abarundi, kuko muraje ko na FNL yari mu Mizero y'Abarundi canke mubona ko muzokora nk'umugambwe gusa izina ni mukaba murabyihojeje?
Oya, umugambwe urashobora gukora ari wo wonyine mugabo. Umugambwe kandi urafite uburenganzira bwo kwiyunga n'iyindi migambwe hageze amatora. Twebwe rero nta mugambwe bivanye n'uko urubuga ruzoba rumeze, icyumvire cyo gushyira ingufu hamwe twe tucakiriza yombi, kuko n'ubundi icyo duharanira ni inyungu z'igihugu. None urose abo mufatanya urugendo ku ntumbero imwe wobyagira iki? Bibaye ngomba ko tugira urunani n'iyindi migambwe, nta ngorane n'uburenganzira bwemerwa n'amategeko kandi n'abandi bose bashaka kwemera, nta ngorane zikwiye gutera.
Mbe Honorable Agathon Rwasa, Congrès National pour la Liberté icivugo cayo co cahindutse bivanye n'icari kihari ubwa mbere canke mwagumije kuco mwari mufise?
Ya, icivugo na cimire twarameze nk'abahinyanyura kugira ngo ntiduhugu yitwazo umuntu n'umwe. Twavuze tuti icivugo tugire Equité, Concorde, Prosperité. Ibyo nibaza ko atawundi mugambwe n'umwe urigera ubikoresha ngaho iwacu mu Burundi. Ibyo aribyo byose twe dukeneye kuja ku kibuga, ntitwosazira mu mpari ku bintu usanga atanicyo byofungura, kuko impari n'impari nyine mugabo kandi y'abantu nabo bashoboye kumvikana biba byiza gusoma.
Inyuma yaho rero umugambwe wanyu CNL wemerewe gukora, ubu mugiye kwibanda kuki, mugiye gushimikira kuki, igikorwa nyamukuru mubona umenga nicyo kwihutirwa mu mugambwe wanyu mushasha nica?
Byose birihuta urabye ibirindiro tugezemo byo kwitegurira amatora mu mwaka wa 2020, ariko ubwa mbere na mbere ni uko tubanza kwitunganya kugira ngo inzego zijyeho hisuzwe amategeko n'amategeko arugo bagiye nk'umugambwe. Nukuvuga yuko yihuta tubwirizwa gutegura ikoraniro kaminuza kugira ngo ikibazo cy'inzego kive mu nzira. Kigira kabiri ni ukugerageza gushyikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu kugira tubasigurire n'imigambi yacu, ingendo nshasha, noneho dushobore by'ukuri kwitegura tutavuga ngo hariho umugambwe kwizina ariko umugambwe ari umugambwe uri mu banyagihugu hari abanywanyi by'ukuri bashobora kuba bawiyumvamo bakawukorera bakazona uhinda n'amajwi ibyo nijo novuga nti ni nyamukuru ibindi nabyo ni bijyanye n'ibikorwa nyine bya misi yose bya buri ishyirahamwe y'abantu bagiye hamwe hari icyo babwirizwa kuraba urutonde rw'ibyo bokora bobikora gute boshobozwa gute kugira babikore umwe wese yotanga iki kugira ngo bikogwe ibyo ni ibikorwa rero novuga nti ni bya misi yose tuzoheza tukaraba ingene tubisunganya ingene tubitunganya kugira ngo iterambere ibikorwa bigaragara by'ukuri
umugambi wanyu wemerewe gukora ku mugaragaro mu gihe abanywanyi banyu byakomeje kuvugwa ko bahohoterwa mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ndetse gushika n'iyo saha hariho n'abakiri mu mvuto hari icyo ukwemererwa gukora ku mugaragaro ku bwanyu mubona kizohindura kuri uko guhohoterwa cyane ku gutunganirizwa kw'abari mu mvuto batandukanye
hari icyo bishobora guhindura mu buryo kumbure abahora bitwaza kubona n'abantu bahuye bariko bararamukanya bagaca bavuga ngo bari mu manama atazwi n'amategeko hari n'icyo bizohindura ku bantu bahora bafata abantu nk'ukumenga z'ubusa abarundi nta burenganzira bafite bitwaje ngo nta mugambwe barimo icyo ni icyitwazo kumbure kizoba kivuyeho ku baba baragize ibibazo bagapfungwa tuzobandanya dusemerera tugerageze dusabe ko babaronka uburenganzira bwabo kuko ibyo aribyo byose nimba umuntu yakoze ikosa bakamufata bakamufunga bikuru si uko bamubwiza mu nyororo ni uko nimba byo kuri bafite ibyemezo ni uko bamushyira imbere y'intahe bimwagiriye agatsindwa nta kundi yohanwa kuko bibonetse ko ari bya bindi by'amaremerantanya nta mpamvu y'uko umuntu yofungira mu nyororo ni byiza abantu bose bidegerenze ega nta n'icyo leta yunguka ngo ni uko ifunze abantu benshi leta ntabwo yokunguka abantu benshi barose umwidegembyo noneho umwe wese agaterera ibikorwa byiwe mu iterambere ry'igihugu
Honorable Gwasa, umugambi wanyu mushasha Congrès National pour la Liberté uzotanga umukandida amatora yo mu 2020.
Sinoca mvuga ngo cyangwa ngo mvuge ngo oya. Mugabo ikizwi nuko iyo abantu bafite uburenganzira bwo gutora n'ubwo kwitoza baba bafite. Ibyo rero tuzoraza icyo gihe kigeze nitwasanga bibereye nitwasanga bishoboka tuzobikora kuko ni uburenganzira duhabwa n'amategeko.
Honorable Agathon Gwasa muramutswa guhera uno munsi mugambwe mushasha Congrès National pour la Liberté ariyo CNL mu mfunyafunyo turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
nanjye ndabakengurukiye kuri kano kanya mumpaye kugutiramana namwe n'abakunzi n'abumviriza ijwi rya Amerika